Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ni Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byabyo mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwe neza nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kuwa mbere tariki 26 y'ukwezi kw'11 umwaka 2018 ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro mu isanga gitaranijwe na Frederic Nkurikije. Kuva ibiganiro by'inshuro ya gatanu birangiye mu mpera z'ukwezi kw'icumi ata kintu kiboneka kivuyemo, abahuza mu biganiro by'abarundi ntibicaye barabandanya kuraba ukuntu ibibazo bya politiki mu Burundi byotorerwa umuti. Ku munsi wa mbere w'indwi yaraye irangiye, umwunganizi mu mishyikirano y'abarundi Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania yarashikirije umuhuza mukuru Yoweri Museveni igihugu cy'Uganda icegeranyo cy'ukuntu imishyikirano yagenze kuba itangura. Ku munsi wa kane w'indwi iheze naho Perezida Museveni yarakiriye intumwa za Leta y'u Burundi. Bukeye bwaho Museveni arongoye inama nkuru y'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Ubuseruko, yaciye atuma ko inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afurika y'Ubuseruko, inama itekanijwe mu mpera z'ukwezi kw'icumi na rimwe. Yamara amakuru twaronse ejo avuga ko Leta y'u Burundi yandikiye umuhuza Yoweri Museveni, perezida w'igihugu cy'Uganda, asaba kw'iyo nama nkuru y'abakuru b'ibihugu yokungurizwa ku yindi tariki. Mu kiganiro muri sagace y'umunsi twatumiye inararibonye mu byerekeye politiki y'u Burundi hamwe no mu byerekeye imigendanire hagati y'u Burundi n'amakungu, kugira ngo baduhe umuco kuri izo ntambwe zose ziriko zirakorwa umugambi ugutorera umuti amatati ari hagati y'abanyapolitiki. Turi kumwe na ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye yahoze aserukira u Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu kandi yigeze kuba umushikiranganji ajejwe indero n'inyigisho. Muri iyo neza Ndaruzaniye. Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza, muranyumva?
Ye, turakumva neza, turakumva, murakomeye?
Na mahoro, murakoze.
Yaho, New York, mmeze neza?
Arakanye gusa, mugao tumeze neza.
Ni vyiza cyane rwose.
Murakoze.
Turi kumwe kandi na Onesime Nduwimana, umuvugizi urunani sinareda, rutavuga rumwe na Leta y'u Burundi. Muri iki gihe ari mu rugendo ava mu gihugu cy'u Bubiligi aja mu Budagi, ariko nibaza ko yatoronkeye akanya. Mwiriwe neza Onesime Nduwimana.
Mwiriwe cyane, murakomeye namwe.
Turaho, murakomeye namwe.
Ego ni mbore.
Ego. Tuzaba turi kumwe kandi na ambasaderi Edouard Bizimana, turaca mu rondo ya telefone yiwe iri isa n'iri kuyagorana, ariko nibaza ko mu kanya aza kuboneka. Ambasaderi Edouard Bizimana aserukira Burundi i Moscow mu gihugu cy'u Rusiya. Reka rero ariko dutangurire kuri wewe Onesime, mwiteze iki muri iyo nama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu itekanijwe mu busanzwe mu mpera z'uko kwezi, ntihatagiye igihinduka?
Inama twibaza yuko sinibaza mbere ko inama idasanzwe, kuko itariki 30 z'ukwezi kw'icumi na rimwe buri mwaka ni nk'umunsi witiriwe akarere ka Afurika y'Ubuseruko. Twibaza rero ko ari itariki isanzwe, izi munani bavuga ngo ni inama idasanzwe, ngira ngo ni inama idasanzwe ku Burundi, kuko ari itariki tubona yuko ikibazo cy'u Burundi cyari gikwiye kwicarikwa cyangwa guhagurukirwa bimwe bikwiye kandi bimwe biboneka, kuko u Burundi buriko buraba intambamye mu karere, buriko burabera intambamye Afurika, buriko burabera intambamye amakungu. Ku karere hoho buhoro buhoro bugenda buba igitutsi kandi biratubabaza cyane nka twebwe Abarundi, hari n'Abarundi bamwe cyane cyane abakiri bato paske umumenga kwitwa u Burundi boza barahesha, kandi aho guhesha twe tubahanura tuti ahubwo ntibahangane n'ibibazo bihanze u Burundi kugira ngo Burundi buve mu magume.
Ikintu mwifuza mwebwe?
Twibwira yuko inama igiye gutangura, twibwira yuko abakuru b'ibihugu byo mu karere bakwiye kubona yuko ikibazo cy'u Burundi kitategereza kunanirana, kuko ari ikibazo bisanzwe coroshe gifatiye ku ngorane ariko ishu yazo isanzwe ihari, kuko ari inyishu yatorewe yatowe haciye imyaka itari mike, imyaka igera kuri 18 igihe hasinywa amasezerano y'Arusha.
Onesime, ikintu Imana ikintu kikwemeza ko akarere kazoshobora gutora inyishu z'Abarundi ku bwabo hagati yabo vyabananiye niki?
nakintu nakime kibitwemeza ko kubazotora inyishu ariko babishatse iyo bishiramo kugomba kufakera umuhuza w'abarundi ntabitererana umufasha umufasha nawe ntabifate ibintu bisanzwe bagashiramo ingufu kuva bigitangura ikibazo kibacaraheze kuva kera cyane ariko icyatumye kidahera nuko bagumye bemerera leta y'u Burundi yayishyizeho imaze guhonyanga ibwiriza shingira n'amasezerano ya Arusha ikemera ko bayifata nk'umwana ye mu kwaha abura afatwa n'ahandi abagira batishyiraho ukuri
musana badafite kwizera
ikibazo kibacaraheze kera
musana badafite kwizera ko hari ikintu kizovamwo naho abategetsi bo mu karere baza babakoranya ijambo rimwe
jirutse no vuga ko atashizere ke icambere cucu atakivuyemo nibo bazuba bariko bari bariteza nibo ko bazuba bariko bari batuma abantu babashira mwo kabaza bavuga bati abantu babagabo abantu bashinganaye barongoye ibihugu bamaze imyaka ngiye bamaze y'amavuka no kubutegetsi bamwe tuta abasaje inararibonye muri Afrika
amuchikigomesho
banani batori nzira mu bisanzwe niho bategerezwa kumva ise ni kucyo kibazo cyabana ni jewe rero hamuno ngo kizo bananira no ba bari nk'abandi ariko kugeza ubu byo tumaze kubona hamwe mu bigenza uko bahora babigenza bagafunda iki kintu kitakurikizwa bakihorera kuko bari ngingo nyinshi bafashe kuva mu 2015 nkuru nziza nabi bazitera umungere nabo babifatanye ibisanzwe ikibazo kigenda kinanira nageza abantu bapfa kandi baratotezwa bangara barangara bahambwa abahambwa barahambwa babona barorera bategeza gutora inyishu kibananiye naho ntibagishikirize wababashije
ndabona
ishyirahamwe rya Afurika n'ishyirahamwe mpuzamakungu naryo ryigeragereze kuko gutuma abantu bakananirwa n'ikibazo cyoroshye ukora aho ni ukuri nimba bababaye u Burundi bakaba babariye ibihugu byabo n'abanyagihugu bamwe muri kano karere k'ibiyaga binini n'akarere ka Afurika
y'ubuserukira
ntibategeza kuturugisha bigeze ngaho
ntimurenze umunota umwe mu bibazo byose ndababaza ndabura kwa kanya kakihuta cyane rwose reka ndabona na ambasaderi Edward Bizimana ashitse ku murongo muriwe neza ambasaderi Bizimana
muriwe neza
mwakomeye
yego n'amahoro
yego mina shaka namwe mubanze mubwire ico mutubwiye cyane cyane ku mishi ku byashitse mu ndwiheze harabaye ibintu byinshi cyane rwose aho umwunganizi mu byano by'abarundi yashikirije raporo icegeranyo cy'ukuntu ibigano byagenze akagishikiriza umuhuza mukuru perezida w'Uganda Yoweri Museveni hanyuma nawe agatuma ko inama itariki 30 y'uko kwezi ariko tukumva ko n'u Burundi buriko burashaka ko iyo nama yokunguruzwa ibyo bintu byose mwebwe mubibona gute muri inararibonye muri politique ibyo byose bisigura iki ikintu mwiteze muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu n'iki
ego murakoze cyane naho mpere ikiganiro hagati sinumvise neza ibyo abo mwatumye dusanga ikiganiro bavuze mugabo nibaza yuko umuntu aravye ingene byagenze Burundi ntibwagiye kubera imvo bwashikirije kandi zumvikana hanyuma nibaza yuko nafashe ikiganiro umuntu ariko aravuga ko ubundi ari intamba si sibaza ko icyo kintu ari cyo kuko na ntambamye uburundi buteye mu karere kandi nibaza ko nabashinzwe ibyo biganiro babibona gutyo kuko simbona neza icyatumye uwo muntu avuga gutyo hanyuma nibaza yuko ibiganiro bizobandanya nkuko abarundi babivenyereye hanyuma ngira ngo bazofata icyumviro kibereye gihuza abarundi bose bashobora guhurira ko kuko nibaza ko ikiraje ishinga ari umuhuza arabarundi arababanyi babarundi ari uko akarere ko guma gatekanye nkuko kari abarundi nabo bakaguma nabo nyene bari mu mahoro kuko kugeza ubu simbona igituma umuntu avuga ku Burundi buri ntamba mu karere
ambasaderi Gamariere Ngaruzaniye ka muri narayibonye muri politiki kana mu vyerekeye imigendanire ikintu mwiteze muri nama ibakuru bihugu ni aba kugenekezo rya 30 canke kwindi kurindi genekezo ni nkikihe mwihweje ukuntu ibiganiro vy'abarundi vyagenze
murakoze kandi narashimye ko mantumiye no genda ramusaba shinga ntahe yo mezime ndo w'Imana no mushanta ya ambassador Edward Bizimana ubwa mbere nagira nsubi nibutse uko numva ibintu inama umukuru w'igihugu cha Uganda yahamagaye itariki 30 ni inama isanzwe ya karere ariko hari ikibazo cy'u Burundi kiri mu rutonde rw'ibibazo kwiga ni inama isanzwe rero si inama idasanzwe ubwa kabiri mushanayo n'izindi ni ikibazo cyoroshye cy'abarundi maze imyaka irenga 3 ubu hajya nta kintu cyoroha iyo umuntu akwambuye ugutuje wenyine mu Kirundi ugutuje wari wikoreye akagutuza abakwambuye kuko ababujije urugendo rwa ko rubandanya nticoroshe rero kiragoye no kwitondera icya kabiri icemera kubazotora inyishu nagira nsubire nibutsa abarundi canke bene wacu baduserukira baba muri leta canke ahandi muri opposition yuko uburana ntiyicira urubanza iyo wituye abagabo urashinga uritwara ukanda ibyo urondera ariko ntiwikira urubanza urorera ko wumvira uwundi bamwumvirije rero bagaca urubanza bumvise ntibacubwo wipfuje ubwa gatatu nta cyizere coba muri iyo nama izoba ngira ngo nugusha bugufi ko twasabye abagabo ko bajya inama ngo badufashe umukuru w'igihugu cya uyahora mukuru cya Tanzania yashinzwe kuba umuhuza akamara inshuro zitanu zose ahamagara abarundi ku ya gatanu akandika icegeranyo agashyikiriza abakuru be bamutumye ko ntazi birimo sinubwo nta cyizere reka turorere umukuru wa w'Ubuganda agishyikiriza abandi bakuru b'ibihugu kumbure ntitwamenye ibiri muri icyo cegeranyo tuzomenya icova muri gitovamo naye handi ubu titwotega iminsi abagiye kuducirira urubanza abagiye kutumviriza ngo nta cyizere kizovamo gusa no gutuka abagabo dukwiye kubireka tukagerageza kuburana icyo tubifuza ku mahoro ingene amahoro yacu yoza tukabereka inzira twabona ni nziza nabo bakagira ati n'ubundi twamwumvirije inzira mwuhurira ko tubona ko ariyi ariko ntiducire urubanza abo twituye ngo batwuzurize nibaza ko ibintu bihambaye cyane rwose
egome mushyana hehe onezima ndo bimana mwebwe ku bwanyu ibintu mwifuza ko byopfundikirwa muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu n'ibi mu kanya gato umuntu
ikindi cya mbere twifuza ni uko bogondoza abarongoye igihugu cy'u Burundi bakareka gufata ubuzima bw'abarundi nk'igikinisho cyangwa ibibazo bihanze u Burundi nk'ibibazo batoriye inyishu kandi bariko barabitera uko byagiye bifatwa minenengwe niko byagiye bikomera kandi uko bikomera niko bigenda bibera biba akananira abahinga hanyuma kubagondoza no kuvuga ko bategereza kuza bakitaba ibiganiro bakaganira nabo bafatanije amatati cyangwa abo bafitaniye amatati atazi umuntu n'umwe bagerageje gukuramwo kuko kiriya gihugu n'icy'abarundi bose amahoro yoza muri bujya Burundi nayo abarundi bose n'imiryango yabo yose atanu mwavuyemo basase mu gihe bo bazajya kwanga bagafata ingingo nk'uko Nyerere yigeze gufatira ingingo intwaro ya Buyoya kiriya gihe ikibiganiro byateza kuba Burundi muri Mongolale nk'uko n'ibindi bihugu bifatirwa ibindi bihano ruhasha kugira ngo byitabe ibiganiro by'amahoro kuko isi yarabaye ntoya iyo umubanyi izo ibikirasha na ngwawe iba
yahiye
igikuru tubona cyategereza gufatwa kandi ingingo bafashe bakayubahiriza bakanayikurikirana kuko hari nyinshi bagiye bafata zitakurikijwa bakabifatanya ibisanzwe
yego namwe ambassador Edouard Bizimana ibintu mwifuza ko byopfundikirwa muri iyo nama n'ibihe umunota umwe
nibaza yuko no hava mbesha mbuze ibyo no nifuza kuko duhava dufata ibyifuzo tubigire ukuri kuko abo nabo twashinze abashinga ntahe twashinze icyo gikorwa cyo gufasha abarundi kuza baraganira nabo kubera umuntu abatarimwo ntawuzi nabo ngene bariko barabyitegurira mugabo nibaza yuko abarundi natwe dukwiye kwikuramo ico kintu hari ikintu mu gifaransa bita le complexe de coloniser sinzi mu kirundi ngene no kivuga ngira ngo umuntu arashobora kubisanisha na kujya bavuga yuko akimuhana kazi imvura ihise erega abarundi barafise ububasha no gushaka bwo kwitorera inyishu ku bibazo bafise kandi umuntu aravye ubu ingene biriko biragenda kenshi nibaza ko amahoro ari mu Burundi abarundi nibo babishatse abanyamahanga babishatse hanyuma kuvuga yuko hari abantu bashobora kufata bagashira kugagozi abarundi ngo giri bigire binabiriya bidahuye n'ivyo abarundi yonyene bifuza bidahuye n'ingene bifuza kwigihugu cabo cotungana nibaza ko ico kintu umuntu akiciyumvira inga yo kwikubita gashi akagaruka kuko uburundi bwara nibaza ko hariho intambwe bwagize kandi nibaza yuko atamurundi yifuza kwigihugu tosha twese ivyo tubvira twifuza yuko igihugu cyoma mu mahoro
ambasaderi ya Madrid ndaruzaniye namwe nyine ico kibazo mu kanya gatoyi cyane gose mu tumwe ibintu mwifuza ko byonangwa ngo ari
umushya ntahe ambasaderi Bizimana ngiye arabivuze nitwosaba abagabo kutwumviriza musongera tubabwira ingene bacira urubanza iyo tuba tufise inyishu titwari kubarondera twabarondeye kuko tutagira inyishu ubu rero ko bakoranye tubatega amatwi nibatubwira urubanza baciye tuzobashimira dukurikize batubariye n'ivyaba ari vyo hanze tubashimire tubasabe ko twobandanya ivyacu nabo bakavamo mugabo tubumvirije ntidushobora kubabwira ngo ko mujye ducira urubanza mutangirire uti nzobandanya uburi kuraniga urubanza abo bashinga ntahe rero b'abakuru b'ibihugu bubahwa mu isi batumwe n'isi twobumviriza tukabategera uko bavuze kandi nibaza yuko abasabye kutagenda ko byiza bokwisaba kugira bumvirize inyishu bobashikiriza ntibazoyishinga bazoyibabwira ko bo babona ariyo nzira nziza simbona rero igituma twota tugira ngo ntitubone ibizovamo canke ntitubone muzoruka kandi twabasabye urubanza bumvirize rero duce bugufi twoye kwicira urubanza naye ibizovamo byo nipfuza yuko ngo tubwire ibizana amahoro mu gihugu ibituma impunzi zitaha ibituma abarundi batiyicwa iminsi yose ibituma abarundi batidoga mu isi yose ibituma abarundi batakivuga amahoro bamwe bavuga guhunga iminsi yose ivyo bintu bitoye inyishu simbona ingene abarundi batobikurikira ivyo mbona rero nibaza ko kumbure woga minzira batwereka ingene twobishikako
egome tubibutse inshuti mwese komuniko mwabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Syriac miriwe neza
miriwe
muri hega Syriac
bon je ningai bujumbura
akazi na kikirundi
akazi na kikirundi ni kwa nini nahazo
nahazwe duka ku ijambo ikibazo cyimbuye
bo iki icyo nagomba mvuga ni bijanye ni inama ibyo baye bakuru b'igihugu iyo bakuru b'ibihugu kuri tariki menga 30 kuvuga nta kintu gishasha kizoba kije guhindura mu Burundi kuko inama ya mayabaye nta kintu kinini yigera ifata ni kuvuga nabo nyine n'icyo bazovuga bazoba ari nko gusaba bari cyumvira ciwabo kandi urabona mu Burundi tuzomba twifite n'ingorane bamwe bavuga ko amahoro ahari abandi bahubwira yuko intambara turi mu ntambara kuvuga rero bose hamwe nta kintu bakiye guhuriza ko niyo wumva umuntu uri kuriyumvira halo
duga ku ijambo turakumva bandanye turakumva ndumva umurongo wa Syriac usa n'ucitse ariko arashikiriza ikibazo eka icyumviro avuga ko muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu ikintu conyine bashobora gushikiriza ari icyumviro cyabo eka ari ivyumviro eka ntererano reka tubaze umushyanahe Onezime Nduwimana nawe nyine agize icyo avuze ko bishikirijwe na Syriac aravuga ko abo bategetsi reka abakuru b'ibihugu igihe bazokoranira hose bazoshikiriza ivyumviro ata ngingo bashobora gutanga yoba itanga nk'amategeko duga ku ijambo kuri ico cyumviro
juri chuno shora gushimikira ko muvyo numvise nuko hari abantu yuko bavuga ko hari urubanza rwashinzwe abakuru b'igihugu mu karere nta rubanza n'umwe nta muntu n'umwe yitwaye sinzi ko leta y'u Burundi yagiye kwitwara muri urwo rwego ariko sinibaza ko senared cyangwa batavuga rumwe na leta y'u Burundi bagiye kwitwara n'abitwaye bitwaye muri centre ikukira akarere mugani bitwaye mu nama y'abakuru b'ibihugu ariko rero umuntu w'umugabo iyo hari injyane mu kibano afise icyo afasha arashaka guterera akagenda kuzuriza abantu icyo twebwe dusaba ni uko abarundi bonyine bahura atawukumiriye bagatora inyishu ikibazo kihari cha politiki mu Burundi cyo kibazo cha politiki cyarandaranze cyavaga icika ico umutekano gaba icika n'ico kuba mu mahoro mu gihugu cy'abavukiro kukibamwo umunatangaje adaturatura ico kibazo rero giteza gutorerwa inyishu n'abarundi bicaranye bobonye no babishatse ubwabo atamuhuza akenewe ari hagati yabo ko bidashoboka niba hari umuhuza hari uruhande rumwe rutitaba bagaheza bakabona ubutitaba bagabo bakavuga bati wewe ni mbutitaba utinya iki icarana hamwe n'abandi ushobora kukuri kwawe bakunze nimba uri mu makosa wemere ntayi gukubita mu ngahanga nitwe twenyine ubwo rubanza tuzogwicira ni nacyo dusaba cyane cyane abahuza cyangwa abacamanza kuko kuri mu Burundi ni kumwe kurazwi kandi ukukuri kurafise naho kwahere ho twukubakira ku masezerano Burundi busanganywe abarundi basanze barafunditse icyo sinibaza ko ari kibuze ngo ariko icyo bakibuzemo twongeramwo ubyo yayahinyuye akakizana mugabo ntiyagiye uvuga bati hariho abantu twashinze guca imanza na urwo rubanza niho nashoboka urubanza rw'abavukana niwo ruca imbagabano bonye n'uvugaho bati caranya ngo bavugane ibagowe n'ingene twabivamo
ambasaderi Edouard Bizimana nk'uko Onizima bivuze Nduwimana abarundi bashobora kwicarana bagatura inyishu z'ibibazo bibatandukanya cyane cyane abantu benshi bakaba bavuga ko izo ndyane kenshi na kenshi zaduka imbere y'amatora canke mu matora canke nyuma y'amatora ikibazo cyo kugira ngo abarundi baje hamwe bumvikane ni ikibazo mubona ko abarundi bonyine bashobora kwitorera botore inyisho
cyane birashoboka kandi turamaze no kubibona hariho amanama menshi abantu bicaye hamwe bakaganira hanyuma bagatora inyishu z'ibibazo bitari bike n'ubu ntacho buza ariko nagomba mvuge yuko turavye kahise kari hafi cy'igihugu cacu nitwibagire yuko umenga tugomba gufata yuko igihugu cy'u Burundi ari igihugu kitagira amategeko ico rero turakwiye kucikuramwo hanyuma nibaza yuko abantu bose ataco bononye ata ubutungane bakurikirana batumiwe bakicara hamwe n'abandi bakaganira bagashikiriza ibyiyumviro mugabo rero nk'abantu baba bari bafise ingorane n'ubucamanza nibaza nta bihugu na kimwe kivyemera nta na hamwe mu isi biba n'ukuri ico kintu tutakivuye ko ngira ngo bizotugora igihugu cy'u Burundi cyafise amategeko hanyuma nk'ibindi bihugu byose amategeko adakurikijwe eganisho cyatumye igihugu kigira ingorane iyo amategeko adakurikijwe nta kintu na kimwe gisubira kugenda neza byose n'urukurikirane birafatanganye
ambasaderi Gamaliel ndaruzaniye mwamaze kubona biramaze kwibonekeza ko kenshi na kenshi abarundi muri leta ikana bari abatavuga rumwe nayo batumvikana na gatoyi ku bintu byerekeye muhuza no ku muhuza mwunganirizi wo muri iki gihe Benjamin Mkapa aravugwa ko byinshi abatavuga rumwe na leta bakavuga ko ika akorera leta y'u Burundi afasha leta y'u Burundi mu gihe na leta y'u Burundi ivuga ko ashiraho ibibazo kenshi na kenshi biba byatumwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu ikintu cyo tuma abarundi bava muri izo ndyane zikwama ikaba ariko barata amakosa ku bandi maze bakicarira ibibazo bibatandukanye cyane cyane bya politiki ikintu cyo korwa n'iki
murakoze cyane gushikiriza yuko abarundi bata ishapu ku bandi aho kurondera inyishu iwabo emushya ntahe Onesime ambabarire urubanza navuze ngira ngo nabivuze nabi kw'abarundi basavye
umushinya ntahe cyangwa abashinya ntahe ko babahuza kugira bumvikane ibazo byabo niyo hari kibazo abashinya ntahe ni kubumbiriza abashinya ntahe kubabwira umucarondera n'uri carondera ko basaza abashinya ntahe rero nico nyisurubanza muramba bari yashavye ko bitwaye imugabo ko turi imbere y'abantu umuhuza huza abashaka igihe byanse rero abari ikibazo inzi nyinshi kurikira cyo bikibazo cyo mu nyuma tuzobiraba nizeye ko abarundi n'ubu bazohura ko bahamagawe nabo batumye ko bazohura bakarondera inyishu hamwe ndemera cyane nibo bonyine bazohitora mugabe cyabagoye kwitorera Burundi bakaba kwitorera mu mahanga niho hari urubanza nibaza yuko bokumviriza abo basabye kubafasha icyo rero ndacemera abarundi nibo bonyine bazotora inyishu y'icyo kibazo mugabo ko bituye abantu yubatera gatsinde ntibotangura kubatera ubwoba ntaco bamaze nibaza ko byiza abo bita bakabumviriza hama bagashinga icyo bemeye bonyine ndavyemeye cyane ibyo icyo vamo rero ni iki nagiye nsubire nuko abarundi ko basanze ko bafasha bo kwita ibyo biganiro nibaza ko bazovyitaba narabo mwavuze yuko leta y'u Burundi yavuze ko itazogenda n'ubu sino vyemeza sinara sindabona neza ivyo yavuze sinzi ivyo babishuye
yarasavye ko iyo nama yo kunguruzwa mugabo ntiyavuze ko itazokwitaba
ko yasavye ko yo kunguruzwa rero n'ukurorera inyishu bazoyiha zimwoca tugira ngo ntituzi ko hari inyishu ko babisavye umugabo azobishura inyishu abishuye rero tuzoyifata uko mugabo ngasaba ko abarundi bakurikiza impanuro bahawe nabo niba batangurije iyo nama rero nyabo kwitegura kuyitaba yungurujwe nabo ko babisavye ngira tuzokumvira inyishu baronka sinoshobora kuba mu kibanza c'umuhuza mukuru kuko niwe yishura ariko niyoza ko abarundi bokwishyiramo kwitaba kuja hamwe imbere y'abantu bashobora kubafasha
Tuwi utenishu timweze kumura wanda nyakumiza Radio Ijwi Amerika tulikumu na Reverian Mwiliwe neza?
Mwiliwe
Mwili higa Reverian?
Kwa karele kiri ya Gavigari
Ego me, izina, ilindi zina?
Genda kumana
Duga kujambo, kiwa zoi chimbiro Tulikumu ya nabashinga nae, wali kwa vuga chani chani Kuvizele kiri, rapo ya shikiri jwe umuza Mwiliwe na vizabarundi Perezida w'igihugu cy'u Buganda akaba yatumye ko inama yoba musanzwe ku itariki ya 30 ukwezi kwa 11 inama y'abakuru b'igihugu mu karere duga ku ijambo ikibazo cy'imvuyo
nagira ndamukiriza abanyakubahwa nawe nezime ndamukirize jike ino nagomba kuvuga kweri iyo nama y'abakuru b'igihugu tuyirindiranye igishika kweri bagire ubikubite agashi vrema ntibatamikwe na leta y'u Burundi bafata ingingo zibereye kubera turabona leta y'u Burundi yaragize yaramaze kugayana barayituma ko mu nama bakanka n'ibiganiro urabona ko base kubyita bagumye bakwega amaguru bakanka kubyita kubyo babiburagize nta inyishu ive mu nzira twe dushaka yuko bokura inyishu mu nza vrema impunzi zigataha twitahira mu gihugu cyacu by'ukuri ariko kubera karere kabyifashemo nikabyifatamo nabi kagafata ingingo itabereye leta nyine ngo igire bagire bafate baje babafatira ingingo kugira amahoro agaruke mu Burundi by'ukuri baba baduhemukiye ntitwabona inyishu aho yova ego murakoze n'ibyo nagomba gushikiriza
murakoze Reverien reka duhe ijambo ambasaderi Gamariye Ndaruzani agira icyo avuze ku byo mushikirije umunota umwe ambasaderi
murakoze icyo ashikirije nibaza ko avuze ko ari yagishikiye iyo nama izoba niho nababwiye nanjye mpagaze ko twabasabye kuduhuza bakaba bemeye ko bokorana bakumviriza abarundi bakabafasha kurondera ingene botora inyishu bonyine ibibazo byabo ngira byiza abarundi bo bitaba kandi ho duhuje n'umushantare Reverian ngira kumana ibindi kumbure ndi kure sino turubanza izagoye leta kugira ntiyitabe ntabyonzi nico gituma ntagomba gucurubanza nanje mugabo ngipfuza ko abarundi bose leta irimo ziza bo kwitaba abo batumye akabamaze kuri intoro zitanu zose iya gatandatu rimwe bo kubihugu bose nibaza ko cari kiringo ciza kuko abarundi bumvira impanuro z'abakuru b'ibihugu bindi kugira barabe ingene amahoro yugaruka i Burundi kumbure ntituba imbarutso yo gusambura amahoro mu karere kose boba tubaye irango mu Burundi nico gituma nibaza ko bokumvira impanuro kugira ntitube intango y'ukura umutekano iwacu y'ukura umutekano mu babanyi cyoba ari bibi cyoba isana mu Burundi kiza bo kwitaba
namwe ambasaderi Edouard Bizimana kuri iyo ntererano ya Reverien.
Ego nashaka kuvuga yuko abarundi tutokwibaza yuko hari abanyamahanga bakunda uburundi gusumba abarundi twebwe abarundi nukuri nti ico kintu kwiye kucikuramwo uwo muntu avuga ingingo ibereye sinzi iyo yumva kuko we wica ingena vyumva niba yumva ko ingingo ibereye iyo bayo gusengirwa ubutegetsi buhari kugira ngo atahe nibaza ko ngira ngo itobibereye nkuko yabivuze mugabo uravye abagimpunzi ziko zigataha simbone uwongenda ku mana ikimubuza gutaha none abandi bama bataha imisi yose ko numva imisi yose hari abantu bataha imiryango amajana ibihumbi none uwo muntu abuzwa gutaha ni karindi iyo ngingo ibereye nayo ayitiki nibaza yuko abarundi bakunda Burundi gusumba abanyamahanga kandi nkuko twamwe tubivuga inyishu y'ibibazo biri mu Burundi zotorwa n'abarundi abiyumvira ko abanyamahanga bashobora kudutorera inyishu y'ibibazo byacu nibaza yuko bitazokwigera biba
Ambasaderi Gabanye ndaruzaniye mu mwashikirije ikibazo mwahuriye ko mwese muvuga ko amaherezo y'inzira ni munzu mwavuze ko abarundi bazotera bakicarana bakaja hamwe bonyine akaba ari bo batorera inyishu ibibazo bya politike bafitaniye hari ikintu cyokorwa kugira ngo abarundi bonyine bafate mu minwe icyo kibazo cy'indyane za politike aho kwama bariko baraja kubahuza ika kenshi na kenshi batumba n'ibibazo by'abarundi hagati cyangwa usanga baronka amakuru yoba atarimo ika no kuri kwinshi cyane rwose ikintu cyokorwa kugira ngo abarundi harimo bashinga ntaye batari baki ikintu cyokorwa kugira ngo izo bintu bishoboke niki
murakoze none ko abarundi barondera amahoro nibaza ko umuntu ari imbere y'abandi kugira arondera amahoro abarundi yagiye kibarongoye gihe rero abarundi bamwe batibaza yuko iyo leta yabafashe kuronka amahoro ahubwo baturatura bakayihunga niho hari ikibazo cyacu icyo bahunga ni giki ni kuko leta itabishoboye ngo impunzi zigaruke zose ni kuko leta itabishoboye ngo abanyamahanga boye kwama bibaza ko bitugoye ngira ngo aho bafasha abantu bagoye mumvise singira statistike zingo bakubijamwo ariko umvira amakuru ku isi baravuga ibigoye ubundi kwari zinshi cyane rwose bigoye abantu amaraporo yawe navuga abantu bapfuye n'ingene bapfuye abahunze n'ingene bahunze hari n'abatahutse ni viza mugabo ugasanga abaca bavuga ngo naho batahutse ari abandi bangana gutya basubiye kugenda mu ntwiza izo nibaza ko bigoye mu Burundi haba rubi bakwinyishwa none ko bayibuze bagasaba ko badufasha nibaje kuraba abandi babye tugiye gukora gutya mugabo niwe bategereza ngo zoronke inyishu bafashijwe n'abo bandi bakuru b'ibihugu bemeye kubafasha kugira babwire aho babona hari ingorane nicyo twavuze sinavuze ko ndarusaba abategeko navuze ko ndakumviriza aho basabye ko babuzuriza ko babereka inzira boshyiraho kugira amahoro agaruke iwabo i Burundi yoye gutera intambara cyangwa gutera ingorane mu bihugu tubana kuko na zone biragiramiwe n'impunzi bitunze biragenda rero uko baba babyikeka ngo hari intambara izovayo ibyo bintu bivuyeho uwo amahoro gusumba i Burundi akaba amahoro gusumba mu karere
yego me
turondera kandi abarundi nibo ba mbere bategezwa gushinga iyo ngingo batayihinze bikabananira ibikurikira sino bijamwo mugabo bishobora kuba bibi.
Ndabona telefone ya Onizima isani ya goranye cyane rwose, ariko turazi ko ari mu rugendo, ari mu rugendo n'imodoka, ariko aja tuba mu gihugu kimwe aja mu kindi. Ndeka tubandanye rero n'abandi bashyitsi turi kumwe hano. Nashaka namwe ambasaderi Edouard Bizimana mugire icyo mutubwiye kuri icyo kibazo cy'impunzi, eka naho bavuga ko impunzi zitari nke zatabutse, hariho izikiri hanze hamwe nayo maraporo ambasaderi Gamaliel ndaruzaniye avuze maraporo yawe. Nduga ku ijambo mu kanya gato.
Murakoze cyane. Nibaza yuko twogerageza natwe ntidutera ubwoba abantu mu byo tugira, kuko hari abahunga kubera ubwo bwoba abantu imvugo zitabereye ziba zatumye bahunga. Hanyuma ku bijanye n'amaraporo yawe nibaza ko ambasaderi arazi ngene bigenda. Ayo maraporo abayandika baba bafise ibyo bagamije, kenshi usanga ibyo bandika bidahuye n'ibiba kuri ku rubuga. Arabizi neza. Hanyuma ngira ngo impunzi zimaze gutahuka mu Burundi, jewe nama numviriza amakuru numva atari nkeyi, kandi hariho n'abandi babyifuza. Hari abatashe bava muri Kenya, hari abatashe bava muri Tanzania, mbega abandi bobo bareka gutaha bari mu bindi bihugu, icyo gihugu kibanyi babuzwa n'iki ko abandi bataha, kandi bagasanga ibyabo biri bicungerewe atacyakomakomwe. Aho ho ntawe yibariza ikibazo. Uvuga ko Uburundi ufite ibibazo byinshi, nibaza yuko umuntu yumva ibyo ashaka kumva, kuko ibyo bibazo bavuga abarundi ngira ngo baramaze kubona aho ibibagoye biri, kandi ingufu bashiramo kugira ngo babitorere inyishu. Inama zama zihuza abanyamigambwe, zihuza abanyapolitike, bakagira amasezerano bashitseko. Mbega none ayo ibyo ko batagomba kubibona yuko hari intambwe ikomeye, kuko nibaza ko bizohera hiyo. Ntitwibaze rero ko yuko hari abarundi basumba abandi, abarundi twese turangana, kandi nta usumba na urejeje amategeko. Tukumva yuko icyo abangaha bavuze bati iki ni cyiza twokikorera ko abandi barahandi ntacyo bavuga ngo byabuzwe ngo nabari mu Burundi ngo ntacyo bamaze ntitwobifatira ko icyo kintu abarundi tuzakivuye ko nibaza ko ataho tuzoshika, kandi tuzoguma dukwega amaguru. Tumenyere kubahana, twubahe amategeko, twubahe ubutegetsi buhari, kuko uzo kwibaza yuko azokora adakurikije amategeko canke ngo akore ibyo yiyumviriye ataravye abandi nabo biyumviriye, nibaza ko icyo gihe bizoguma bitugora. Nibaza ko dukwiye gutera imbere mu byumviro navyo nyene.
Tubiyutse inshuti mwese ko muri komura bandanya kumviriza ya byunkijwe ya Amerika. Turi kumwe na Desire. Desire mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Muri hega Desire?
Ya turi muri leta ya Idaho.
Idaho, akazi na kirundi nende?
Rukundo.
Rukundo, duga ku ijambo ikibazo cy'imviro.
Ya icyumviro mfite ni ikibazo cya mbere. Numvise nyakubahwa Onizima ariko aravuga ko leta ya Buyoya ingene yahagurukiwe, ariko nibaza ko leta ya Buyoya idasa na leta iriho koko. Niko no nibaza ko yabyibagiye. Ndibuka ntabwo nari mukuru cyane, aho wasanga abasore bose aho baca babita basaya, bamwe bagenda bakukoboma modoka. Byari ibintu bibabaze cyane, ku buryo wasanga ari ibintu udashobora kwitiranya n'uno munsi. Ikindi nacyo nagomba kuvuga, iyo bavuga ibiganiro abakuru b'ibihugu, ndumva n'abafashe nyakubahwa Museveni ngo ahuze Abarundi, imyaka amaze ku butegetsi, kandi abantu ejo bundi nabona mu nama nshingamateka bariko baragwana kugira bahindure kwizwa shingiro, ariko ubu akaguma yitwa ngo n'umuhuza mu gihe akora n'imyaka y'ubutegetsi yiwe. Turabye na Mutama Kagame hariya imyaka amaze ku butegetsi, ariko ugasanga Burundi hari ibibazo bitangara naho ibyo bindi bihugu biri, ariko ugasanga nibyo bariko baragira ko ibibazo. Ahubwo je mbona ko icyari gikwiye ni uko abategetsi b'u Burundi hamwe n'abatavuga rumwe bakwiye kwicarana ubwabo, ahubwo bagatorera inyishu igihugu nambari imbabazi leta itange, ivuga ati aha twarakosetse turasaba imbabazi abandi bakubaka igihugu, nayo kuraba ngo ibyo bindi bihugu bashobora ngo bishobora kubumvikanisha ahubwo nabo yo turaba bafite ibibazo birenze ibyo Burundi bifise bararire kuri Kenya uburyo muri Kenya bicaye hamwe bakumvikana kandi batagiye mu butegetsi Oriya Odinga atagiye muri ubwo butegetsi ariko bakazana impore uno munsi muri Kenya akaba ari igihugu kigendwa rero ku by'ukuri Abarundi bakwiye gukunda igihugu cyabo bo gutanga imigwanisho ngo bagwane bica abandi bantu abantu bararusha ahubwo nibatahe basaba imbabazi bamwe hama Leta itanga izo mbabazi bavuga ati twicarane twubake igihugu cyacu tureke kuguma twiha amenyere batwenzi bavuga ngo tuce kumvikanishwa nibyo bibazo byanjye murakoze
murakoze rukundo rukundo Desire ari muri Idaho aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ambasaderi wa Gamariye Ndaruzaniye mu kanya gatoya cyane rwose ibyiyumviro n'ibibazo bashikirije
mo umushantahe nibaza yuko ya turavye ahahereje Abarundi nibicarane batore inyishu nk'uko muri Kenya babigize bagatora inyishu iyo niyo yari inyishu isanzwe yoroshe iryoshe ikomeye ariko mu myaka itatu tumaze izo vyarananiye Abarundi icyo gituma bituye amahanga ko byabananiye rero nibumve izi mpanuro baje bagaruka bicare baje hamwe muri izo mpanuro ntiwosaba ko bagufasha ngo wanje n'impanuro niho mbona dukwiye kumvikana ndemera cyane ko ari Abarundi bazoshinga iyo ngingo mugabo kuko bidashobotse bakaba bituye abantu bakuze abakuru b'ibihugu bo mu karere ntimugaye abagabo n'ibibi nibaje hamwe bumvirize impanuro ku majambo barungise bonyene batanze bonyene Abarundi bose bagashize abakuru b'ibihugu mujane mukapa kari bashikiriza amazi inkuru zitanu nibicare bumvirize ijambo bakuyemo nibicare na gatsinde nawe twasabye kudufasha naye ahandi byanka byakunda inyinshi zova mu Barundi gusa inge niva mu Barundi rero abakuru b'ibihugu bagomba ko yova mu Barundi mu mahoro izo byanse biba biriko biragora tuzatorondera kugaruka kuri inama twarasheshe gusumba nibibi gusesa gusumba hasesa ibitari bike nibibi gusesa gusumba ni byiza kumvira impanuro z'abakuru b'ibihugu hama tukicara hamwe tukarondera inyishu mugabo twumvirije abantu
murakoze ambasaderi Edouard Bizimana namwe ku vyiyumviro vyashikirijwe na Rukundo Desire ari muri Amerika duga ku ijambo
ego byo vyumviro nanje ndabishigikiye n'ukuri Abarundi bakwiye kwicara hamwe babandanye baganira batorera inyishu ibibazo bafise kandi birashoboka kuko muravye igihe abanyapolitike bahurira mu Kayanza hari ibyo ari ntambwe bashitseko hanyuma n'ubu nibaza ko byokunda kuko kuganira kuje inama n'igingo Abarundi baramaze kubimenyera si ikintu gishasha mu ngendo zabo n'ukuri n'ubu byokunda igikuru nuko bose biyumvira baba bafise intumbero yo kubaka hari abafite intumbero yo gusambura canke gusenyura inzego kujya bagira wati batera akagira abandi bati mwebwe ibyo muvuze nta gaciro bifise tumenyere kumvirizanya twumvirize icyumviro cy'umwe umwe wese tugishire mu gaciro hanyuma nibaza ko bizodufasha kuva mu bibazo Abarundi bo baba bafise
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo hejwe rya Amerika turi kumwe na Shimi Imana mwiriwe neza
mwiriwe turi mwaraye hano Colorado ni Shimi Imana
irindi zina ninde
Naftara
mu rafite kibazo mu rafite cy'umubiro twatumiye abategetsi bariko bavuga cyane cyane kubyerekeye raporo yashikirijwe umuhuza mu biganiro by'abarundi perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni eka hakaba haratumwe ko n'inama y'abakuru b'ibihugu mu karere mu mpera zo kwezi mu isanzwe duga ku ijambo kibazo cy'imbuye
ego cyane murakoze reka ndabaramutse bose nabibagiye amazina muganda babona n'abarundi abanyacubahiro batatu cyo nagomba kuvuga sinzi ko baza kugira icyo bafashamo kugira ngo nshobore kumenya ko mbitse mu mutwe ibintu bitari byo kuko mbona mengo ni bintu mbona mengo abantu barafata minenegwe kandi aribo baduserukiye twaca tuba tubanegura twibereye aho tuba twibereye ni kuvuga icyo nagomba kuvuga ni kintu cyitwa ngo ibiganiro byarabaye kera ku gihe cya Buyoya cya Perezida Buyoya ngo kandi baramufatira ibihano mu by'ukuri umuntu avugishije ukuri gufata ibintu nka biriya umuntu akabigereranya n'iby'iki gihe biratandukanye kuko inyanduruko ya biriya bintu kurinda bimera kuriya kuntu ko mu gihe cya Buyoya nta kindi kintu ingorane zaramye umugabo urupfu rwandadaye rwaratumye ibintu biba kuriya nyine urumva harabayeho ibintu byo kwivayangura mu bintu by'amakosa bisubiriza ya ndada yarapfuye ntuzenye abaforode basizeho najyamira yiciwe mu Rwanda abaforode basizeho ntibantunganya uko byagenze abantu babikurikiranye urabibona ntibantunganye kundi yananijwe ku buryo yatezwa abantu bugwaruka bigatuma bibonekana ko mengo ntibantunganye ntashoboye gutwara hagacagaruka Buyoya sino bigaruka y'ibyo kuko ni nkuru zizwi zamazagarutswe n'icyo kiganiro turimo ako nashatse kuvuga ko ibintu bya kino gihe yo muri 2015 naho bihuriye n'ibyo muri mu gihe cya Buyoya igihe bamufatira ibihano hanyuma rero nkabano ishaka kuvuga rero amajambo y'akayobera bahinga ku bintu ndayavuge mu buryo butatu ku Barundi bene wacu bari mu gihugu n'abari hanze abari hanze turashobora kuvuga ngo ni 200,000 ariko ku mvo zitandukanye kuko hari igihe ushobora gusanga Barundi bari mu Bugande bitwa impunzi ariko ugasanga birereye nyine mu bwo buhunzi imbere y'uko haba umwaka wa 2015 imbere y'uko haba zijya ngorane ajya ijya kudeta
hanyuma bankusozera uvunagura amajambo
murakoze ariko rero iki ibintu ngamasozi rero ni bibi bimeze nka bitatu mu Burundi muri 2015 harabaye kudeta abo bantu bayikoze bariho muri 2015 harabaye abantu badashaka gutwagwa badashaka gutwagwa abo bantu bariho biganze mu nyina batari bake bahebye barahungira mu Rwanda abandi baragenda mu bindi bihugu hanyuma harabayeho muri 2015 Abarundi bahunze ubwoba bw'abo bantu badashaka gutwagwa iyo badashyize ku butegetsi badashaka gutwagwa bakaca bagenda urabona ngo baranafise n'ubushobozi bworoshye cyane bwo kuzenguruka mu bihugu bikomakomeye bivuga ijambo ukamenga ubutunzi bw'igihugu bwose burasubiye inyuma urabona rero abo bantu ndabasubiye mu guheza abakoze kudeta abadashaka gutwagwa abahunze kubera ubwoba bw'abo bantu abo bantu batatu mvuze bose barafise uburenganzira bwo kuganira na leta abo bantu batatu mvuze mugabo mutagize kugira ngo akomeze kugaruka
nego mereka ikibazo
cyo mu bijyanye no gukora kudeta mengo ku isi mu mategeko y'ishyirahamwe mpuzamakungu ari havuga ko kugira kudeta nta rundi kwitwazo utegerezwa kwitwaza
reka
ngo rwandinye ngo ngira kudeta
reka duhe ibibazo abashinga ntawe twatumiye ku ivyo bibazo vyawe reka dutangwe kuri ambasaderi wa Mariel Ndaruzaniye ndaba ku ijambo avuza abantu bari mu mirwi itatu abo bantu ngo rakwikuganira na leta
sangara barundi sangara barundi tayini ntiriho kuganira na leta canke leta ibafashe kumva ukuri batahe ibyo rero nibaza ari nibyo muri hono niko turi turaronde ari zo wahije kuvuga tubiye ati yaba mugire nko muri Kenya nico turimo kandi muri twavuga matematu yewe tuvugana ibereke inama y'abakuru bihugu izokwijana ikibazo cy'Urundi Arusha itariki 30 ibi bya kera rero ndazi bitari bike tubisemo somara umunsi wose nagira tugume kuri ibyo by'inama izokurikira mu minsi iza kumbure yo habitwereka akabero ko twohura neza Abarundi bakumva inzira ko boshobora gutora igishigaza cyabo niba zutora kuko nibyankira abo bakuru bihugu bakarere
kutubashikikotukumbira yuwa duhanuye sinza mdoshika na raporo yao ya nawo nizo ilakizo gila ishika sino batangarero ikatuwa niturorele inyishu wazo duha wazo kumva inyumai tariki miongita tuzu kwezi kwa chumi narimu Murakoze.
Murakoze namwe ambassadeur Edouard Bizimana kuri ibyo bibazo bya Nshimiyimana Nestari duga ku ijambo.
Ego nibaza yuko Nestari yabivuze neza hariho mu Burundi ngende yuko yukwerekana yuko uwundi adashoboye atacashoboye nibyo byibyagarutse ko ivyamakudeta hanyuma cyane cyane ndabona ko birafite isano cyane na nibyo twariko turavuga ko ibi inama izoba kuko nabo nyene ngira abo bantu twatumye biri mu bizo bazoshimikira ko kugira ngo bagire ico bahanuye nari nabivuze ubwa mbere mvuga yuko Burundi ari igihugu cy'amategeko kandi nta muntu yoza avuga ngo agiye gutorera ibibazo canke ngo agiye gufasha abantu abafasha cyane cyane kurenga amategeko ibyo rero nibaza kwico kintu ya kivuze neza turakwiye kubikorerako hanyuma nibaza yuko abo bakuru b'ibihugu nkuko twabivuze barafise bongene babona ibiriko biraba barafise nibyo biyumvira bashobora guterera hama barundi natwe nibaza ko natwe nyene turindiriye ibyo bazoterera ibiza byubaka bakabyubakirako ibiza bikenewe guhindurwa bigahindurwa mugabo nkuko twamye tubivuga reka turindira abo bakuru b'ibihugu ibyo bazovuga hanyuma ngira ngo tuzoronka kanya ko kubivuga ko kubigarukako
iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Jean Bosco. Jean Bosco muri
neza
muri hita Jean Bosco
Kigali mu Rwanda.
Kigali mu Rwanda kandi kazina ninde?
Yewe uri Jean Bosco.
Ego duga ku ijambo rero ikibazo cy'imbyo
n'icyumviro ikintu cy'andre kamanda semira batumire uko amagambo bavuga n'amagambo meza cyane gose
yego
reka tubone turi imbere nyine ingingo y'abakuru b'ibihugu kuko narumvise igihe biriya biganiro biri kuba muri Tanzania hari abantu benshi bagiye bavuga ngo bafatire ibihano Burundi kandi nibafatire ibihano Burundi twebwe abarundi atwe tubisabye bizogenda gute reka naho bari mu mahanga nabo bazotahuka kandi Burundi nta nzira imirasha amahoro n'umutekano arahari cyangwa nziza nibakanguriye bagenzi babo gutaha kandi tuvuge n'ibidebe cyacu cy'u Burundi nta kitazavuza ko cyubakwa neza kuko umukuru w'igihugu ahari yatowe n'abaturage niho bazongera bakamukuraho biciye mu matora yemewe n'amategeko. Murakoze
Jean Bosco. Reka ashyana turi kumwe bagira icyo bavuze ku cimbo yabushikirije reka dutangwe kuri wewe Edouard Bizimana duga ku ijambo.
Ego nashaka ngaruke kuri ibi Jean Bosco avuze nibaza yuko tubihuriza ko inzira yo gushikira ubutegetsi mu Burundi ari amatora ari demokarasi nkuko twabiyemeje hanyuma nibaza yuko ubu iyo nzira yo gukoresha ingufu twoyikuramo hama barundi cyane cyane tukiyumvira nkuko yabivuze kuvuga Burundi igihugu cyacu tukakivuga neza kuko nta bihugu kitagira ingorane ngira ngo nk'abamaze iminsi bahungira mu za Buraya za hehe bibaza ko hameze neza bashitseyo barabona yuko ataheza hariho gusumba iwanyu icyo kintu nibaza ko tugihurije ko kandi nanjye ndabishikiye ko twogerageza natwe aho turi abarundi nk'abarundi tukavuga igihugu cyacu neza ibibazo dufise tukabitorera inyishu mu mutekano no mu mwumvikano.
Murakoze namwe ambassadeur Gamarize ndabuzaniye ku cyiyumviro cyashitijwe na Jean Bosco munduge ku ijambo.
Nibaza yuko turiko turahuza tukaduhuza no kumvira aho twasanze kudufasha kumvira ibizova muri iyo nama kumbure vyofasha abarundi bose kurondera ingene bashira hamwe atore y'ibibazo bafite nicyo twatanguye nibaza yuko kumbura abarundi baduserukira babitegera gutyo hari n'abatabitegera gutyo mbuga turorera ibizoba muri iyo nama batumye ko ngira tuzoyitaba abarundi bazoyitaba bose naye ahandi umurundi yari hose nagira hikire mushanta Edouard izavuze Edouard Bizimana aha hari hose hari kuko ari umurundi naho rero subu ubwenge bw'ubwa handi bajya mu waha yaga bi Burundi i Burundi rero niyo niyo ngozi ya twese sinumva ingene hoba yuko ngawuro asambura Burundi n'ibishoboka kuko asamburira abuzukuru b'ibazokura kuko nawe arazobaronka naho bakiri mutoya Burundi rero nibwo dukunda twese nibwo nibaza Abarundi bo Rwanda ko bugira amahoro nicyo gituma twakumbira abaduhanura kugira tubugira amahoro iminsi y'ukubaho myinshi kugira amahoro kugira abana bariko baravuka ubu baronka aho bakurira aho barushira kugira ngo baze bavubake babane bavubaka badahunga ibyo rero niho abakubu abarihugu abategeka n'abategekwa kuva ku mitima y'igihugu tuzobazwa Burundi twasigiye abo bana bari nibaza rero yuko kuvuga neza Burundi si inyigisho kuvuga neza Burundi n'ibanga dukeneye mugabo rero Abarundi nabo dukwiye gutanga isanamu nziza y'Uburundi mu makungu
egome ndabona akanya
kugira ngo dufasha k'Uburundi bavuga neza tubereke ibyiza bikorwa mu gihugu ibibi tubike kure kumbure cyangwa turabe yuko amahoro yoba ari yazi imbere gusumba ibindi mu gihugu
egome murakoze reka duhe n'ijambo umuntu wanyuriye radio ijwi ry'Amerika yarafiki mwiriwe neza
iriwe
muri hega rafiki
te Burundi mu cyenda koneka
egome murafite ikibazo murafite ikimubiro tugakujamo
ni heza no ndi ko ndabiraba sanga atakintu kitoba mu nama kabisa nta kintu kitoba mu urabona u Burundi ubwatije twese giko twiku iko kiye nta mpamvu yo kujya kumba amajambo yo hijya no hijya buje uri kurareba nka musebe ni ngo ni muhota ngo numuze wa Burundi ukasanga iwiwe naho nuko bimetse sanga bintu bikoye cyane sinzi uko rero bizokunda ko babahuza umugari giye cyo muri insise cyaje kuvuga yuko iyo nama ta kintu kizova mu kabisa
murakoze Rafiki ndumva kizero kwa Rafiki atari kenshi cyane gose kibintu bizova muri iyo nama ambasade Edwa Bizimana mubwira iki Rafiki
uraje no kwishashino no mubwira ko yokwizera kuko niyo nta nibaza ko ataburenganzira bufite bwo kwihebura kuko simbona igituma yo kwihebura kandi tuvuge twubaha abo bantu twashinga twasabye ko badufasha ntituvuge ngo turabe ibyo bakora ntiturabe umuntu nibaza yuko rero yorindira akagira icyizere akazoraba kuko sinzi icyo yibaza yagomba ko kivamwo simbona neza kuko urabona tuvuga ibintu ugasanga ngira ngo ntituvyumva kumwe wese nico yiyumvira iyo nama yo yifuza ko covamwe mugabo nibaza ko yorindira hanyuma ntate ukwizera
yego mi namwe ambasadori gamarire ndaruzaniye mu kintu mubwira Rafika sanu tize ko iyo nama y'abakuru b'ihugu izogira ikindi vuyemo gifasha Abarundi
sinzi neza ingena zibihunye bigenda mugabo nibaza ko yihuse ko abakuru b'ihugu batandatu bakoranye ashobora kwibaza wenyine aha ariko atakizovamo ni bya binyene nibaza yuko no kwitonda Abarundi mu kuvuga Abarundi badusaba gusonera abaturongoye gusonera umukuru w'igihugu gusonera n'abandi kandi ni ziza gusonera abakuru b'ihugu bahanze naho yarengeje turabikeneye binashimye neza nyine avuga abakuru b'ihugu bahanze uwo muhuza ntiyitoye baramuhaye iryo banga kandi kise rero akaba agomba gushikiriza ijambo amakungu bakoranye mbona ingene twuhubye Abarundi
ndabona akanya gasana kihuta ambasaderi de Marie ndaruzaniye nashaka kubashimira cyane rwose ku kanya mwateye kugira ngo muganire radio ijwi ry'Amerika ndabashimira namwe ambasaderi Edouard Bizimana ku kanya mwatoye eka tukaba dushimiye kandi na Onesime Nduwimana naho telefone zagoranye akaba kandi yari ku rugendo twashimiye abanywanyi bose b'i radio ijwi ry'Amerika badutiye akamo bagashikiriza ibyiyumviro n'ibibazo twashimiye kandi n'abadufashije Angelina hamwe na Fatou hamwe na Jeffrey twashimiye mwese mugira amahoro mugoroba mwiza mu kanya gatoyi rero turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi mu ncamake mugire amahoro mugoroba mwiza mwese
mukomeze kumva radio ijwi rya Amerika.